d'undi culture amakuru mu kirundi
mwese ababandanya gutega amatwi ibiganiro vya radio ndundi culture hakaze mu makuru mu kirundi twabateguriye tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira Burundi nibwo bwarayibwizewe kurongora mu kiringo c'imyaka 5 umujyango w'ibihugu vya Afrika yo hagati n'umujyango ugizwe n'ibihugu bigera kuri 10 umuhinga mu vy'imigenderanire n'ibihugu Cipriano Mbonimpa abona ko Burundi buzohungukira vyinshi harimwo kumenyekana no gushorera muri ivyo bihugu Nawe bamwe mu banyagihugu barangura umwuga wo gukora amamoteri y'ubwato bwo kuroba bakoresheje bakorera mu kiyaga Tanganyika barashima ko iyo mwuga uriko urabafasha byinshi mu buzima Nayo kuri uyu wa mbere Uburundi bwakiriye inkino z'umuryango wa Sekafa mu bagendana ubumuga ibyo bita ampite muri rw'igifaransa n'inkino z'umuryango ni murantunga n'inkino z'umupira w'amaguru ziriko zibera mu gisagara ca Bujumbura zihuza ibihugu bitandatu mu nkuru y'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere uyu munsi tuza kuvuga ku bijanye n'urukino rwo gusiganwa mu mazi hakoreshejwe amato murano makuru muri komushikirizwa na Jotamira tuzi fadenye mu ngabwe ivyuma na Kofi Olivier Rubert Intwari
Radio Indundi Culture
Uburundi nibwo bugiye kuramutswa umuryango w'ibihugu 10 vya Afrika yo hagati hari vyo Angola, Cameroon, Republika ya Congo, Republika Demokratike ya Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, São Tomé et Principe hamwe n'igihugu ca Chad. Inama isanzwe igirindwi yo gutora indongozi z'uwo muryango yabaye kuri uyu w'Imana mu gihugu ca Guinée Equatoriale yatoye Ezekiel Nibigira kurongora CAC mu kiringo c'iyo myaka 5 hakaba yasubiriye munya Angola Gilberto Verissimo Gabriel Nibigira nako Ezekiel Nibigira hakaba yarabaye umushikiranganji mu vyajeje harimwo injira ry'Uburundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kuva mu mwaka w'2020 gushika mu mwaka w'2023 Iyo togwa rero muhinga mu vy'imigenderanire n'ibihugu Cipriano Mbonimpa abona ko Uburundi buzoca bumenyekana ahagasaba abarundi guca bakora cyane kugira ngo haboneke ibyo boshorera muri CEAS
Ubwa mbere ho na kanyamuneza mu Burundi izwi n'amakungu utwara ishyira hamwe ni byiza cyane ku Burundi kuko murazi ibihugu ni nk'abantu birakeneye kugira izina ryiza mu makungu akarusho nakaye ku Burundi ubwa mbere ho uyo atowe nagiye gukorera Burundi bwonyene azokorera ibihugu byose biri muri iryo shyira hamwe harimo no Burundi iyo rero ufise wawe ari imbere nawe ukaba ufise inyungu ronda muri icyo gihugu birashaka kukorohera kuyuko uyu muntu yobira icyo agufasha ikindi n'ukuntu kuraba inyungu Burundi bobo kurikirana muri iryo shyirahamwe iyo tugiye mu amashyirahamwe inyungu cyane cyane nibyerekeye iby'ubutunzi byerekeye imigenderanire myiza ibyo rero n'ibintu bizaca biza buno nyene wovuga uti ejo noca ndonga biza buhoro buhoro na twebwe tukamenya kubyifatamo tukaraba mbega muri iryo shyirahamwe twoshora iki mbega muri iryo soko rusangi noshora iki urumva atakivuze ushora yo nacyo rizokumarira cyane cyane no kwitegura ukavuga uti muri iyo shyirahamwe ndabona iyo turi kumwe hari ibintu bikeneye noshora kubashorera turavuze ibintu bitari bike ikindi noshora no kuraba uti mbega hari ikintu nogurirayo cyo mfasha kiziki nazimbutse ni iki ni ikigo tuzakubwira turavuze abizi bya ekonomi babizi bazi Burundi cy'Uburundi bushobora guhingura ingene ikawa y'u Burundi abantu bayishima cyane cyangwa cy'Uburundi bayishima cyane mbere n'amavoka bari kwategura kuyashora n'ibintu byinshi ushobora gushora kire cyane cyane igihugu cyitegura hanyuma uriya murundi ari imbere arashobora gufasha mugabo afasha uwifashije
na bamwe mu banyagihugu barangura umwuga wo gukora amamoteri y'ubwato bwo kuroba bukoreshwa mu kiyaga Tanganyika barashima ko iyo mwuga uri ari wo ubatunze abasigura ko bazi gukora uwo mwuga naho batawize mu ishure mu gihe muri kino gihe havugwa ibura ry'akazi mu rwaruka bahamagarira urwaruka rutagira icyo rukora kubegera kugira ngo bige ingene uwo mwuga ukorwa Inkuru ya Egide Nahayo yaganiriye na bamwe mu bakorera uwo mwuga kumwe hawa Nyamugari uri muri zone Kabezi ya komine Mugere.
Uyu numuhinde w'imashini ikoreshwa n'ubwato bukoreshwa mu kuroba mu kiyaga Tanganyika. Matwendo wayo umufunda kuroba mu mashini yo yapfuye yemeza ko ari umwuga mutunze nubwo atabuze mu ishure.
Je papa ni we yanyigishije ngo we yabyigijwe n'umuzungu je ishure naneye acahita bakumpa kugira umwuga kugira nanze mbe je byantwaye umwaka n'ameza bi imashini twari bwato ko kuroba no kuvuga ni icuma bambika ku bwato burya bagenda kumukuroba hanyuma bakaca kabatembera bisaba ibitoro nyene essence kugira yake no kuvuga nizana amazi ajya amazi zanga ku mugongo kugira igende neza n'icyo gituma ariko turayoba ubwo bucafu buve
mu gihindu wayo we yawigishijwe na se Elvis Nibitanga na wakora uwo mwuga avuga ko we yawigiye aho nyene kumweha wa Nyamugari.
Nabimenye aho nyene tubikorera kuko ku ishure nta shure rivyigisha. Hari abandi basanzwe babikora baraje turabegera nabo baratwereka ukuntu bikogwa. Tumenye umwuga muri ubwo buje ndamaze imyaka nkandwi ndabikora.
Nubwo bishimira kubeshwaho n'uwo mwuga abo bafundi bemeza ko hari imwe mu bibazo bagira mu kazi kabo ariko bidatuma bahuheba. Nkuko Elvis Nibitanga bivuga
tubazo turaba dukeya ugasanga ari byo mudahurizije ko nabakoresha cyangwa ugasanga bivanye n'ukuntu imyanya itugora nabo bashaka kubihuta kujya mu mazi kuroba ugasanga nkuko ndagiye nk'ahantu ibyo nagiye gukoresha umuyaga nkuba ibiki ugasanga bituye bituma tudahuriza kuri icyo kintu bagashavura mugabo buke mu gitondo nashobora kujustifiye bakatwumva kabananya duko
mu gihe abwibura ry'akazi kugaruka muri kino gihe abakora uwo mwuga harakamu batera urwaruka rutagira akazi
cyambe no bahamagarira kuza kwiga umwuga kuko nta kindi gisigaye ku ishure ngo naho twiga urabona kenshi ubuze ntibukunze kuboneka ariko boza bakiga umwuga pe
cyane cyane bakunda gusanga hari urwaruka usanga atacu rufise rukora urwicana kumarigara uvyumva bishaka arashobora kutwegera nako tukamwereka ukuntu tubikora
abakora uwo mwuga wo gukora mu mashini twayaze bemeza ko gushika ubu ari umwuga atabakenyezi barawijukira.
Ubijanye n'inkino Burundi bwarakiriye kuva kuri uyu wa mbere inkino z'umujyango wa Sekafa mu bagendana ubumuga ampite muri migwi y'Igifaransa niganwa ryitabwe n'ibihugu bitandatu nkuko Patrick Ngoga arongoye ishyirahamwe ry'u Burundi ryabo bagendana ubumuga FEFABU yabishikirije tumukurikire.
Burundi, Congo, Tanzania, Kenya na Uganda na Zambia inkino zikaba zatangura ku munsi wa mbere Championa ya Sekaf nabo ndabashimira kuba barabyemeye ko inkino zobera ngahe iwacu zizomara kuva ku tariki 8 gushika 13 z'ukwezi kw'icenda. Inkino z'abagendana ubumuga ntizari zimenyerewe cyane mu karere iwacu. Turashimira cyane byimva mutima ubu bushikiranganje ingene bwumva ko umwana agendana ubumuga nawe ashoboye siporo. Ashowe siporo bakamushyigikira muri utunaturi bakabasha kumviriza projecte ziwe siko byamye mugabo no munsi muri leta mjeyi leta nkozi umwana wese arugendana umuga rukomeye twese dufatwa kimwe umupira yatonda mugabo twe turizeye gutwara coupe ntitwicaye abakinyi bose bameze neza docteur yatubwiye ko nta numwe afite aho babara bose barameze amagara ameze neza.
Ishure nshingiro rya Nyabunyegeri riri muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura riri mu ngorane z'ubukene bw'intebe n'abigisha. Ubuyobozi bwaryo burasaba ubufasha kugira ivyigwa bigende neza n'umwaka w'ishure buca utangura kuko gushika ubu bucifashisha intererano zitangwa n'abavyeyi kuri bimwe biribuze ko umuyobozi w'iryo shure ashikiriza ko no mu myaka iheze ivyigwa bitagenda neza kubera ubwinshi bw'abanyeshure. Abajeje intwaro muri ico gice baguma bahimiriza abanyagihugu kuri izo ntererano zisabwa n'ishure. N'inkuru tubaza Norris Nduwimana.
Ubuyobozi bw'iryo shure rya leta rimwe rirangwa muri ico gice kiriko kiragwiramo imiryango mu ntara ya Bujumbura buvuga ko bufise impungenge ku bitigiri by'abanyeshuri bagiye kujyakirwa ko umwaka w'ishuri ugiye gutangura biyongera ko ryahorana. Umuyobozi waryo Jean Marie Niyonkuru ati n'abazicara hasi ntibazobura
sinkamu byakera twicare ko abana babiri undi bataka cyaje abana 84 bo bacabicara ngiye kirazi cyo bakimwe abana 115 bandi cyabasanze kuraba nyene cyera hasi baza barakura kura nko nyene urese ko birasi 2016 muri 2020 sakaza cyo byo biragutse kuko birashaka kujya mu intebe 40 ibindi biranga bisanga biri mu intebe 78 batatu.
Ibi rero si byavuba kuri iryo shure nkuko bibandanya bisigurwa n'uwo muyobozi ariko bibangamiye itangwa ry'ibyigwa.
Mwarimu ari karigisha abana bamwe bicaye ku ntebe abandi bicaye hasi igitigirwa sanga n'abana nk'ijana 200 nibaze bitoroshe kugira ngo mwarimu atarukure birashika mbere n'inyuma ntahashike ko abana babicaye marandi hagati cyangwa sanga tugafatanye intebe kugira ngo haboneke kandi kespasi ntebe zizuba n'imatanye ugasanga hari kwicara batandatu cyahicara indwi mwarimu ubwira shika inyuma biragoye.
Hambavu y'ubukene bw'intebe buri hanze iryo shure kandi rirakenya bigisha gushika ubu ryarisanzwe gikora kubakutsa kivi canke abakorera bushake baronka agashiru kabute kava mu ntererano zitangwa n'ababyeyi. Niyo nkuru asanga uyu mwaka igitigiri c'abigisha bazoronswa akazi na leta ciyongereye mu gihugu iryo shure naryo ritokwibagirwa.
Nabara nkoresha bakusa kivi batanu gushika ino saha iyo myaka yose nongeyemo uwa mbere umwe nuwa kabiri wundi nuwa gatatu gupi gira gatatu nuwa gatanu gupi gira kane ayo sabo ntabari mu fisi umwanya leta itazo birangaje iteranye ko nzo bandakoresha abakusa kifu bace basangira na bamwe bari bahasanzwe bahari.
Ubwego rujejwe intwari nyabunyegeri rusanga impungenge ubuyobozi bw'iryo shure bufise zitahuritse arico gituma n'ubu buguma buhimiriza ababyeyi guterera. Uyu ni Moyize n'indorera hicegera c'umukuru wa karitiye nyabunyegeri.
Twaje n'abanyagihugu bavyumva biko turarondera nyere twota turarondera intebe imwe imwe kugira habonetse intebe nkeye twetsurasoneka bana bariga.
Mu mwaka w'ishuri heze iryo shuri ryari ryatanguranye abana baharugwa mu 2005 uja kurangira ababa ba 200 bamaze guheba ishuri nk'uko icegeranyo cakozwe n'ubuyobozi kivyerekana buhashobora kwakigwa hafi 3000 mu mwaka bucu utangura. Ku ruhande rw'abigisha naho ishuri nshingiro rya Nyabunyegeri rikeneye n'imiburiburi abagera ku 8 boherwa akazi rimwe na leta bakaza gusubirira abakutsa kivi n'abakorera bushake ryari ricikora.
Abavyeyi bo mu ntara ya Bujumbura baraconsa abantu ko bavyumva bitumwe nuko batararonka inyigisho zikwiye zijanye no konsa ibibondo ivyo babishikirije kuri wa mbere mu gihe hariko hugurugwa mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu cose ndwi yahariwe konsa ibibondo. Umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje byo bijeje harimo amagara y'abantu ashigiriza ko ariko hari ntambwe yamaze gutegwa mu Burundi hijanye n'ukonsa abana gushika ku mezi atandatu atakindi ababyeyi babavangiye. Ino nkuru tuyibaza Alice Ndayizeye.
Ababyeyi basigura ko gushika ubu mu konsa abana babo atanyigisho bisunga kuko atazo bahabwa bigatuma hari abana bafungura no ku mezi ane kandi kiringo nyaco ari ku mezi atandatu.
Mfa kumwosa nyene ari gihe bajya ku mezi ane ibyo umwana agira gatatu ababijeje gushuzura bigisha yegendera babwiye.
Indi ntambanyi abo bakenyezi bashikiriza ni umwanya muto cyane cyane kuba bafise ubuzi baheza bakikora ku bakozi.
Iyo ufise akazi birakugora kujya ku ngira ngo ubugomba utonde utabonanye n'umwana byabo sico kirimo nako batari bugaheve abasiga muhira bakabasigarana abakozi babo umva ntibiba bigikunze yuko bonse abana babo ko bipfutse.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ineza y'umwana UNICEF risigura ko amaberebere ari bwo rushanjo rwa mbere rukomeye ku mwana kandi ko konsa umwana gushika ku mezi atandatu bituma umwana atakindi kintu gikenerwa mu kubaho kwiwe muri ico gihe.
Le lait maternel constitue la première source de nourriture, le premier vaccin.
Amaberebere n'iryo soko rya mbere ry'ifungurwa niko rucanco rwa mbere ku mwana. Iryo shingiro ryo gufungurira umwana neza konsa umwana ku isaha ya mbere avutse biramukingira. Konsa umwana amezi atandatu atakindi muvangiye byonyine birikwiye. Igihe umwana abandanije yonka gushika ku myaka 2 n'irenga birakingira umwana indwara ziva gufungura nabi.
Umunyamabanga ntayigahezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Horivye nije imbere asigura ko kugira ibyo byiza bishobore kuboneka hari imigambi ishigikira ababyeyi nko mu gutanga umwanya w'ukonsa ku babyeyi bakora ubuzi
kugira ngo dushobore gushikira ibyo byiza bikwiye ku mukonsa neza ibibondo. Turakeneye gushyiraho no gushyigikira imigambi irama yitaho ababyeyi bonsa ku nzego zose, atwovuga guhimiriza no kwigisha mu migambi ya leta. konsa byashizwe imbere mbere y'ubundi buryo bwo gufungurira ibibondo bitubibonera kigoro leta yashizeho gutanga karuhuko ku babyeyi kangana n'iminsi 29 imbere n'inyuma yo kwibaruka amasaha abiri yo konsa ku babyeyi bakora ubuzi butandukanye mu kiringo cy'amezi atandatu hamwe n'isaha inyuma y'amezi atandatu akurikira hano mu gihugu cyacu ibiharuro byerekana ko twateye intambwe mu bijyanye no konsa ibibondo
ikiwa cyakozwe mu mwaka wa 2024 cyerekana ko ibice 89% kujana by'abana batari bwa kwize imyaka 5 bashitswe kwibere imbere y'isaha imwe bavutse ibice 83% nabo bose gushika ku mezi atandatu atakindi bavangiwe na ibice 85% by'abana nabo baronse gushika ku myaka 2 n'irenga
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nkino
mwabyumvise ubonaho numwanya w'inkuru y'inkino inkuru tubashikiriza imisi yose ya mbere no munsi tuvuga ku rukino rwo gusiganwa mu mazi hakoreshejwe amato ivyo bita course de canoë mu rurimi rw'igifaransa umukuru w'ishirahamwe ry'ugo rukino Leandre Maniragaba hasigura ko mu Burundi ruhuye cyane n'umwuga w'uburovyi hamwe nuko abakinyi batarashikira urugero rw'ibindi bihugu abakinyi bakinira mu migwi ino nkuru uyu munsi twateguriwe na Olivier Kwizera
Urukino kanowe n'urukino urukinwa mu mazi urukino rusaba ubwato cyo kimwe n'ingafi urongo ishira hamwe gihugu rukina vuga ko mu Burundi rukinwa hanini n'abantu bamenyereye iby'uburovyi kandi bisaba ingufu
nta mu Burundi iwacu ngo rukino kinwa n'abantu basanzwe bagira uburovyi kuko birajanye cyane ni sport wamamwe rero bica biborohera cyane ariko naho butari umurovyi urashobora gukina ngo rukino basaba ingufu ihajya uri kurafata ingafe usoza ugwana na amazi ariko hanini ubuhinga abarukina bambaye maido sport bakaca bagira ye bakingira bo bagize impanuka mu mazi kugira ntibahave bagira ingorane mu mazi
Leandre Maniraga bavuga ko mu kujya mu bwato hari intambwe umukinyi yisunga
araba ubuhinga wakoresheje kugira ushekura mu rugo bwato bararaba ingene wabwicayemo hari ingene ubwinjiramo kuko nubwato novuga butagira ifatiro ushoboye kumentena equilibre aho wandikisha amanota ya mbere hamuka cugenda rero bakaraba ningene uriko urasoza uko usoza ku mpande hirya no hino
muyibujije mu rugo rukino harimo gufata ibiyayura muto
umukinyi agiye mu ihiganwa icambere cyoco atezwa kuba ari umuntu adafata ibiyayura muto cya kabiri nuko uba warashoboye guhiganwa mu karere ushoboye kugira imyanya myiza aho burekure kujya guhiganwa muri za nkino mpuzamahanga kugira gusita mu mwenza ihiganwa byose ni ibintu bituma umuntu aba disqualifiye nka kujya muri atletisme ugiye guca muri croix itari yawe usanga baci bagukura mu mwenza
Maniraga bamenyesha ko kugira hamenyekane uwatsinze hari ibyo bisunga
nko mu bihugu biteye imbere urashobora gusanga ari kano y'abantu batandatu baba bari mu bwato umwe cyangwa bane cyangwa babiri babiri mu Burundi rero twebwe dukora kanoe aling kuvuga turasiganwa umwanya twihaye no kuvuga ku metero turashobora ati ubu tuzogendera ku kirere kingana ni metero 200 cyangwa 70 ubwize iminota myiza n'amasegonda meza wewe duca dufata ko wagize performance nziza niko kujya bahigana ubwize umunota n'amasegonda cyangwa iminota 2 n'amasegonda ni uko babira
mu byishira hamwe ririko rirakora kugira ugo rukino rutera imbere harimo ishingwa ry'imigu y'abakinyi
turiko turategura imigu yacu twongera turondera n'ibikoresho bigezweho no kuvuga n'ubwo bwato n'izo ngafe
urukino rwashitse mu gihugu cy'u Burundi gushika ubu amategeko arugenga ariko arahinyanyurwa n'umugujejwe nkino ku rwego mpuzamakungu mu nkuru izokurikira tuzobabwira amamuko yago naho rugeze mu gihugu
arakoze mugenzi wacu Olivier Kwizera hari nawe harangije aya makuru twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese marime yateza abiri shimire Kofi Olivier Ribera intwari yafashe mu hinga bw'ivyuma aya makuru ari kumwe bashikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugira umugoroba mwiza mwese murakoze.